Matayo ikigabane cy'icyenda. Ajya mu bwato arajabuka ashika mu gisagara cy'iwabo, bamuzanira ikimuga bagiteruye mu nderuzo. Yesu abonye ukwizera kwabo abwira icyo kimuga ati,
humura mwana wanjye, ibyaha byawe urabihari.
Bamwe mu bahinga b'ibyanditswe baribwira bati,
wararyojeje.
Yesu amenye ibyo biyumvira arababaza ati,
ni igiki kibateye kwiyumvira nabi mu mitima yanyu? None icyoroshye ni ikihe? Ni ukuvuga nti uhariwe ibyaha byawe, canke ni ukuvuga nti byuka ugende?
Ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mu isi bwo guharira ibyaha, bunabwira ikimuga ati,
byuka wikorere inderutso yawe utahe.
Aravyuka arataha. Ishengero ribibonye riratinya, bihimbaza Imana yahaye abantu ububasha bene ubwo. Yesu ahavuye abona umuntu yitwa Matayo yicaye aho yatoreza ikori, aramubarira ati,
nkurikira.
Ava hasi aramukurikira. Kandi Yesu acicaye mu nzu hamwe kwa Matayo ariko ararya, haza benshi mu batoza kori n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa biwe. Abafarisayo babibonye babaza abigishwa biwe bati,
ni igiki gitumye umwigisha wanyu asangira n'abatoza kori n'abanyabyaha?
Abyumvise aravuga ati,
abakomeye ntaco bagombera umuvuzi atari abagwayi. Mugende mwigire ijambo, muritahure, imbabazi nizo ngomba sibimazi, kuko ntaje guhamagara abagororotsi atari abanyabyaha.
Kuri we haza abigishwa ba Yohana bati,
ni igiki gituma twebwe n'abafarisayo twisonzesha kenshi, abigishwa bawe ntibisonzeshe?
Yesu arababaza ati,
abatowe boba barabate bakiri kumwe n'umukwe, hari iminsi izoza umukwe akugwe muri bo niho bazokwisonzesha. Ntawokomeka ikiraka cy'igitambara gishasha ku mpuzu y'umushire, kuko ico kiraka gitabura impuzu, intobora ikarushiriza kuba nini. Ntawotara umutobe w'umuvinyu mu mikuza y'insati bombotse, imikuza yoturika, umuvinyu ugashirira hasi, imikuza igapfa. Ariko umutobe w'umuvinyu bawutara mu mikuza mishasha, vyompi bikarama.
Akibabwira ivyo, haza umukuru w'isengero ry'Abayuda aramupfukamira ati,
umwana wanje w'umukobwa aracikanye ubunyene, nuze se umurambike ku ikiganza asubira abe muzima.
Yesu ava hasi aramukurikira, bona abigishwa biwe. Buna umugore atakaza amaraso menshi yari abimaranye imyaka 12, amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe. Yari yiyumviriye mu mutima ati,
niyo nokora ku mpuzu yiwe gusa nokire.
Buno Yesu arakebuka aramubona, aramubwira ati,
humura mwana wanjye, ukwizera kwawe kuragukijije.
Nyamugore akiri uwo mwanya, Yesu ashikiriye inzu y'uwo mukuru, abona abavuze imyironge n'abantu benshi bakoma induru, arababwira ati,
nimuhave kuko umukobwa atahwereye ariko asinziriye.
Baramutwenga bamushimanga. Abantu bamaze guhindirwa hanze, arinjira amufata ukuboko, umukobwa aravyuka. Iyo nkuru ikwira muri ico gihugu cose. Yesu avayo akiri karagenda, impumyi zibiri ziramukurikira zisemerera ziti, ashitse mu nzu za mpumyi ziza kuri we, maze Yesu arazibaza ati,
murizeye ko nshobora kubikora?
Nazo ziti,
ego me mwami.
Acakora ku maso yabo ati,
bibabere nk'uko mwizeye.
Amaso yabo arahumuka. Yesu arabihanikiriza ati,
murumva, ntihagire umuntu abimenya.
Ariko basohotse bamukwiza muri icyo gihugu cyose. Bano bagisohoka bamuzanira ikiragi cyinjiwemo na dayimoni. Dayimoni amaze gusendwa icyo kiragi kiravuga, kandi ishengero riratangara riti,
mu Bisirayeli ntihari bwaboneke ibimeze bityo.
Ariko abafarisayo baravuga bati,
umukuru w'abadayimoni ni wamushoboza kwirukana abadayimoni.
Yesu agendagenda mu bisagara byose no mu mihana yose, yigisha mu nsengero z'Abayuda, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Abonye ishengero rimutera akagongwe, kuko bari bagowe basabage nk'intama zitagira umwungere, maze abwira abigishwa biwe ati,
ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi nibo bake nuko nimwinginge nye n'ivyimburwa rungi kabimbuzi mu vyimburwa vyiwe